nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Mwerewe nchuti na mwakonze baka diyo nzamba gateka kawe kaze mumakuru tukwa wategurie kuri mwuzo gata anu tuliku igene kezo jachumi mwenyonyo mwakonu yombiwe na milongiwe na gata to amakuru tukwa wategurie kuri hadiyo nzamba gateka kawe tuyahere kungi ngonguru nguru zikurikira nivikiraga sese shukaru mwuri igisirikare cy'u Burundi cyaraye cemanze kukita cinyegeje mu kwemeza ko kigiye guhangana n'umuhari M23 kandi atajyo ihogwa barungitswemo muraza kuvurikira murano makuru muvugize umuhari M23 ahasigura yisunze itangazo rya yasohowe n'igisirikare cy'u Burundi kivuga ko kigiye gufata ingingo zibereye kubera baheruka kubuzwa kujana ibifungurwa mu turere tumwe tumwe twa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Umuhari mape Burundi buhire nawo usaba umukuru w'igihugu kuva mu gacerere akongera gatahukana abasirikare b'u Burundi batagiye kurangura ubutumwa bw'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Uwo muhari ukaba unegura ingingo ya leta y'u Burundi yo kurungika abasirikare bagiye mu bindi bikorwa bitazwi n'amategeko. Naye urongo uyu mutumba mutambara ni muri komine n'intara ya Rumonge n'umwe mu bahanuzi biwe ari mu minwe y'igipolisi kuva kuri uyu wa kane aho bose bagize kunyuza amafaranga yaragenewe umuzibukiro w'abanyagihugu bo kuri uwo mutumba. Saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yompi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa amakuru twateguriye kuri radio Inzamba gateka kawe tuyahere mu bijanye n'umutekano muke. Itangazo ryarayisohowe kuri uno wa kane n'igisirikare cy'u Burundi aho bavuga ko muhari M23 umaze kubuza inshuro zibiri zose gutwara ibifungurwa mu bice bimwe bimwe ariko ntibavuge abasirikare baguye mu ntambara n'abafashwe mugabo bakavuga ko bagiye gufata ingingo zibereye mu byerekana ko igisirikare cy'u Burundi kitacinyegeje ahubwo carondeye amayiri yo kwinjira mu ntambara ku mugaragaro. Ibyo bishikizwa na majoro w'ingoma avugira muhari M23 ahavuga ko igisirikare cyabo kitifuza intambara mugabo ko badashobora kwemera ko abanyagihugu babandanye bicwa bongera sahugwa n'igisirikare cy'u Burundi. Tega matwi Major Wiringoma n'umuvugizi w'umuhari M23.
Le Burundi comme une nation lorsque nous avons présenté
Burundi n'igihugu igiye twerekana bafashwe igiye tukongera tukavuga neza atakuje umuntu wakobahaburiye ibintu byinshi bari guca bagira ico bashikirije. Twarafashe ibikoresho byinshi by'igisirikare cy'u Burundi harimo n'ibigwanisho. Twaravuze kandi neza cyane ko bica abanyagihugu ba Kongo baraturira amazu bafatikanije n'aba FDL banyatura FHU n'abandi. Ibi nivyo ubu kuri kwa bya inzigo bahora binyegeje mu rufuri none ubu bashatse ico bashira abona ku mugaragaro. Birya banditse muri iryo tangazo no kwigovyora gusa nta kindi barabikora binyegeje mu kurwana ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC. Ubu barondeye umukenyuro wo kwinjira mu ntambara ku mugaragaro. Ubu Burundi bushaka kwinjira mu ntambara ku mugaragaro ubu ntaco bacera kuko barafashwe izuba riva. Nico bituma bashaka kwinjira mu ntambara. Murasoma namwe murabe kurya no kumenyesha ko batanguje intambara uri umuntu w'icambwe ubiraba ucu bibona. Twarabakuriye inkoni ku gishitsi imbere y'amakungu yose ntaco bacambariye kuko twaratatse inzego zose zishoboka. Ubu bari kwakora iki kubera ukuri kutica bariko barapfundikanya ibitagira mvura ngo M23 iri kikora ibi na biriya. Iyumvire namwe kubera iki baturiye ikirindiro bari bacumbitsemwo igicanga. Baravuga kenshi yuko ikibi wipfuriza mugenzi wawe kikuba. Twebwe ku ruhande rwacu nta kibazo na kimwe dufise.
Nous sommes sereins, on a aucun problème.
Umuvugizi w'uwo muhari M23 avuga kandi ko leta y'u Burundi arikwiye ubwa mbere kurondera abasirikare bayo bagizwe imbohe kugira ngo barekugwe. Wiyingoma akavuga ko abasirikare bafashwe atakibakomanga ko ndetse baronswa ibyo bakeneye byose n'ubu nyine tumutege yombi.
Comme vous le savez, nous sommes des militaires professionnels. Eh bien,
uko mubizi turi abasirikare b'abanyamwuga. Aha rero ni leta ifise abasirikare bayo bafashwe yategerezwa gutera intambwe ya mbere bwa mugihe iyo leta iri gushaka kwiteza utunyoni no kutamenya icyo ikeneye. Ni navyo turiko turabona ku ruhande rwa leta ya Kongo. Dufise abasirikare benshi twafashe ariko bica bigenda gute? Barabareka Tobe nacho dusaba n'abanyororo kandi bafungura neza. Turazi neza inzira twocamwe kugira tubasubize. Mugiye mugabo leta yihoreye intagira icivuga no kwigira se ndabibazwa. Mugiye ufise abafungwa ba politiki kintu ca mbere yihutira ni kugira ibiganiro. Jewe ndabivuze nk'umusirikare w'incabwenge. Siniko ndabahata ngo babikore. Oya. Mugiye ufise abasirikare bafatiwe ku rugamba nta kugira isoni uravyemanga nta kundi. Tore turafise abanyororo bo mu ntambara twafashe bangana gutya na gutya. Baraha na hari ya mugabo sivyo kuvugira aha. Ndiko mbarira abantu b'incabwenge ni mu nyumve twebwe M23 turubahiriza amateka n'amategeko yo mu ntambara turazi ico tuzokora
et nous connaissons le droit humanitaire international nous connaissons ce que nous allons faire
umuhari map Burundi muhire uranegura ingene hari abasirikare b'abarundi bari kubapfira mu gihugu ca Congo iyo barungitswe mu ibanga gufata igisirikare ca Congo kugwanya umuhari M23 kubwa Libera ntibashira kandi avugira umuhari nkunda gihugu mape Burundi buhire ingingo yafashwe na leta yo kubarungika iteye kubiri n'amategeko n'ugushaka uko bakuru bihugu bya Afrika y'ubuseruko kandi ngo izogira ingaruka mbi nyinshi ku Burundi asaba umukuru w'igihugu Varisito ndayishimiye kuva mu gacere gahoza imiryango yabuze ababo akongera gatahukana abasirikare bose bari muri Congo batarungitswe gukora igikorwa kiranye n'ubutumwa bwa Afrika y'ubuseruko
icambere no vuga nuko umuhari w'ikoga nkunagi umapfundi buhire ubabajwe n'abanga barundi baba basirikare b'igihugu canke imbonera kure ziriko ziricwa zizira ubusa kuko ntirutahura igituma abasirikare b'u Burundi n'imbonera kure zija kugwana mu rugamba rutabaraba icambere gitangaje nuko umukuru w'igihugu w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari warunguye yase hanyuma abakuru b'ibihugu bakaba bari barumvikanye yuko umuti ari ibiganiro hagati ya leta ya Congo n'umuhari M23 hama rero igitangaje kandi kibabaje cyane umukuru w'igihugu cy'u Burundi yafashe ingingo yo kurungika abasirikare n'imbonerakure mu kinyegero bakazambika umutama n'abasirikare ba Congo hanyuma uno munsi bikaba byagiye ahabona ni ibintu rero bibabaje cyane bituma ishusho y'u Burundi itituka ni ibintu rero bibaje cyane kubona woto inyishu y'ikibazo bihanze Congo ariwe afatiyo ngingo y'ukurungika abasirikare n'imbonera kure kwifatanya n'abasirikare ba Congo kugwanya M23 ikintu kibabaje cyane nuko leta y'u Burundi ushika uno munsi itarahoza imiryango yabuze icambere coco no kwibutsa nuko abo bagiye bambaye mutamana wa Congo mu kinyegero ntibarungitswe na EAC kuko bagiye ku izina rya EAC biratunganijwe neza ingene ubuye ku rugamba imiryango yabo ishumbusho abo rero bagiye barungitswe mu kinyegero bambaye mutamana wa Congo n'agahombo kanini ya cane ku miryango yabo kuko icambere coco ntituzi neza ko bazohambwa n'iteka ica kabiri ntituzi neza ingene leta y'u Burundi yoba yarategekanije gushumbusha abazokwa ku rugamba ari nacyo gituma umwari w'ikorwa nkunda gihugu utera kamo leta y'u Burundi na perezida Ndayishimiye kugira bye mu gacerere nta kinyegezo kikirimwo abwira abarundi ahubwo aho gukomeza ingwano atahukane abasirikare bose n'imbonera kure zose zagiye mu kinyegero no munsi zambaye mutamana w'igisirikare cya Congo kugira abicwa ntibabe benshi
ishirahamwe ase jenoside igisata cya Canada rivuga ko ribabajwe no kubona leta ya CNDD-FDD yasubiye mu bikorwa bigayitse byo kwica abanyagihugu mu bwoko bw'abatutsi ubu ikaba yatandukiriye abatutsi ba mu gihugu cya Repubulika ya Intwari Rusange ya Congo bafatikanije n'igisirikare cy'icyo gihugu mu kugwanya umuhari M23 Emmanuel Nkurunziza umunyamabanga wa ACR Genocide igisata cya Canada asaba ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kuva mu gacerere rikakurikiranira hafi ibiriko bibera mu gihugu cya Congo maze abakora ako kabi kabishe bagashirwa imbere y'ubutungane nk'uko iryo shyirahamwe rimaze kubikora mu bindi bihugu tega amatwi Emmanuel Nkurunziza n'umunyamabanga wa ACR Genocide igisata cya Canada akaba kandi yarananonosoye ibirigwa bijanye no kugwanya ihonyabwoko
Jambere leo tuvuga tukwerekeza Republika ya Demokrasi ya Kongo nuko ito kwigora ngo yihende yo kuri kirondera umuti ku kibazo cabo banyagihugu wo mu bwoko bw'abatutsi bo burabona ko bagiriza ko atari n'abanyagihugu ba Kongo ko icumi na co gihanze aka karere kacu n'igihe bari ko bagomba guhonya abatutsi aba mu Burundi aba mu Rwanda iyi migwi yakoze ihonya bwoko uhereye ku ntera hamwe uhereye no kuri CNDD-FDD na za FDU bamwe bafatanya hamwe rero na za ubuziriya za ushinze urabona yuko bitwaza ngo abatutsi muri mu gihugu cabo ngo bava muri za yakiyo cyangwa abisini ari kurumba izi niza bivuze kugomba kukurya ugomba kukurya tabura inkozo agukoza kuko yaba ari uko bimeze mushimikiro no munsi ku gihugu ca Republika ya Demokrasi ya Kongo ntaco tuma abanyekongo bareka abava mu bwoko dufate nk'aba akoma abakoma bariho muri Republika Centrafricaine bakaba no muri Congo ariko ntibabakomanga ntibigera bavuye gukora abanyagihugu bo hanze co kimwe n'abaruba bariho muri Zambia bakaba n'umuntu uzenye no muri Congo nyene canke abakongo nyene baboneka muri Angola bakaboneka muri Congo yaharanira demokrasi co kimwe no muri za Republika Populaire du Congo iri yitwa Congo Brazzaville ibyo byose rero bigaca byerekana yuko ari ya wa mwana n'ikinono abitwaza mwe n'ibyo kugira bakoreho nyabwo kugihonya abatutsi bayikora kuko ntaco tuma bareka iyo mirwi yose y'abanyagihugu kandi n'ibyiza barakwiye kuyireka mugabo bagaca bizira abayarundi canke abanyarwanda ubwo ahubwo abatutsi ngo nibo batari abanyekongo ico rero niko kagohe ka mbere twovunira ico gihugu ca Republika ya Demokrasi ya Kongo tukabwira n'amakungu n'abandi batwumva muri aka karere kugira ngo bamenye yuko hampande y'ingorane z'ubutegetsi bumeze uko bumeze bwo muri Kongo kuko twebize sije bituraba hariho uwo mutima w'urwanko gutoteza umututsi ubona tukaba twibutsanye iyo wazananye mu mugambi wa koroni kugira ngo bashobore kuturya batwicaye ko batugabuye mu imirwi baduteranye ariho havuye izo nzamu z'uko abatutsi banko ngo bitwa kuba atari mu bihugu byabo.
Inzamba
Khadi Nzamba gateka kawe amakuru twabateguriye arabandanya urongo y'umutumba mutambara muri komine n'intara ya Rumonge n'umwe mu bahanuzi biwe barayiro rya mbere mu gacu k'ipolisi ca Rumonge amakuru ava muri iyo ntara akavuga ko izo ndongozi zo ku mutumba zagizwe kunyunuza amafaranga yatanzwe nk'imizibukiro kuri uwo mutumba bamwe mu kuri uwo mutumba mutambara bakasaba ko ubutungane bwokora ido nido na Janvier Habarugira
Maria Mhorizana umukuru mutumba mutambara hamwe na buduri bukeye neza umwe mu bahonuzi biwe bahagarishwe n'igipolisi kijejwe kugwanya ibiturire mu gitondo cyo kuri uwa kane amasoko ya radio Inzamba agatakawe mu gipolisi aho mutambara avuga ko izo ndongozi zo ku mutumba zakuwe ku muhana wazo ayo makuru nyene avuga ko bakurikiranwa ku caha c'amafaranga banyuruje mu kurenza ibiharuro by'abahabwa imizibukiro y'amatongo yabo ayo matongo ari ahitwa Nyabihuna mu gacimbiri Makombe kari kuri uwo mutumba nyene ishirahamwe ryatsindiye isoko yo gusanura ibarabara ry'igihugu rimero zitatu igice cya Rumonge Nyanzarake ryasanze ariho ritegereza gukura urucekeri rw'amabuye rizokoresha amakuru ava ku mutumba mutambara avuga ko abajejwe intwaro baciye batanga amazina atabaho maze baca baregeranya amafaranga yose yatanzwe kuri yo bikavugwa ko leta yahombeye amafaranga menshi muri ubwo busuma abo bajejwe intwaro kuva kuri uyu wa kane bafungiwe mu gashuruka komisariya y'ipolisi ca Rumonge amasoko yacu mu gipolisi yaho mu Rumonge yemeza ko bashobora kumanukanwa ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kugira ngo babandanye bakurikiranwa ku caha co kunyuruza amafaranga ya leta no kurya ibiturire Maria Mhorizana arongoye mutumba mutambara yaheruka gusubirira Gashindi Sylvain aheruka gukugwa mu mabanga yo kurongora uwo mutumba inyuma yo gufungwa igihe gitari gito amakuru avaho kuri mutumba wa mutambara akavuga ko uwo Sylvain yazize ko buramatari w'intara ya Rumonge yagomba gushiraho abamworohereza mu gukora amanyanga ajanye n'amatongo yo kuri uwo mutumba wa mutambara bamwe mu banyagihugu bo kuri uwo mutumba matambara bagasaba ko izo ndongozi zohanwa hakurikijwe amategeko
Janvier Habarugira arakenuye tuve hariya mu Rumonge mu kiyaya Cimbo mu karere k'uburengero bushira ubumanuko bw'u Burundi tugende mu buraruko bw'u Burundi mu ntara ya Kirundo aho mukuru w'umutumba Rugero muri komine n'intara ya Kirundo nawe nyene ari hamwe n'abagabo bane bafungiye muri komisariya y'igipolisi mu Kirundo kuva kuri uyu wa kane bagirizwa kugira uruhara mu inyuruzwa ry'ibifungurwa by'abanyeshure bo ku ishuri irito riri ku musozi wa Rugero. Reka inkuru tuyibaze Edi Claude Ninahazwe.
Amakuru dukura muri iyo komine ya Kirundo atumenyesha ko wagaritswe ubwa mbere ari uwitwa Claver Hakizimana asanzwe arongoye umutumba Rugero ya mbere. Bivugwa ko abanyeshure bo kwishure gisumbuye riri kuri uwo mutumba wa Rugero bari bagize iminsi bamwikeka kuko bamubonye atwara ibifungurwa abikuye kuri iryo shuri. Musurizina baramukurikiranye bamufatana ibiro bine by'umuceri n'ibiro bitatu by'ubushaza. Amaze kubona ko ashobora gufatwa umwanya wo wose yaciye yahungira kwa muramuwe ari naho mbere yahavuye afatirwa. Uretse uwo mukuru w'umutumba yafashwe, umuyobozi w'iryo shure rya Rugero ujejwe ububiko kw'iryo shure nabo nyene bahavuye bahagarikwa bagirizwa ko bafise uruhara muri ubwo busuma bw'ibifungurwa. Ubundi yahagaritswe muri iyo dosiye n'umukozi wo mu gikoni kw'iryo shure hamwe n'ubundi avukana n'uwo mukuru w'umutumba mu gipolisi muri iyo ntara ya Kirundo. Bakaba bemeza ayo makuru yifatwa ry'abo bantu batanu, bakavuga ko bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'Inyamiramabi mu Kirundo. Twamenyesha ko ivyo bifungurwa vyibwe vyatanzwe mu mugambi wo kugaburira abana ku mashure kugira ngo ibitegiri vy'abana baheba amashure kubera inzara bigabanuke. Baba abavyeyi babajejwe intwaro bariyamiriza ingeso y'ubusuma, babona ko bishobora gutuma abanyeshure basubira guheba amashure kubera kubura ivyo bafungura, bagasaba ubutungane guhana vy'akarorero abafashwe muri iyo dosiye mu ntumbero yo kurandurana n'imizi iyo ngeso.
Edi Claude Nazwe arakenuye mu gusozera ano makuru turi mu gisata c'uburimyi. Ubushikiranganyi bw'uburimyi n'ubworozi bumenyesha ko bugiye gutera intambwe mu guhindura ingene abarundi barima mu ntumbero yo kugwiza umwimbu. Ivyo ngo bazobishobora baciye mu bisata bibiri, ivyo navyo akaba ari kugwiza imbuto hamwe no korora kijambere. Umushikiranganji Prosperi Dodiko akaba yabishikije kuri uyu wa gatanu mu kiganiro yagiranye n'amenyeshamakuru ku mugwa mukuru w'ubutunzi wa Bujumbura, ahamagarira abafise ubumenyi mu byo kutunganya amatongo hamwe n'abazi gukoresha amamashini yo kurima kwiyandikisha bitarenze igenekezo rya 30 mu nyonyo, no kuvuga kuno kwezi. Tega amatwi umushikiranganji Prosperi Dodiko.
Leta y'u Burundi ibicishije ku bushikiranganji turongoye yafashe ingingo yo guhindura ingene turima, kuko murabizi utwarima nivyo n'abakozi ba leta barima, ariko murabona yuko tutari bwaronke umwimbu uboneka dushora hanze. Ubu rero tugomba duhindura ingene dukora duciye cyane cyane ku bisata bibiri. Igisata cya mbere ni igisata cyo kugwiza imbuto, igisata cya kabiri nico kurima no korora kijambere. Ubwo buhinga rero bushasha bushimikiye kugutororokanya ibintu byose bya nkenerwa bituma abarimyi bikorera utwabo bashobora koroherwa kugira ngo batangure uburimyi bwa kijambere. Maze rero leta iheze ibashigikire ibahe bya nkenerwa kugira ngo rero mu Burundi dutangure turonke ibigo kuvuga yuko biberamwo uburimyi bwa kijambere. Tugiye guhamagarira kandi abantu bose baba ababa ngaha mu Burundi canke mu bindi bihugu bafise ubuhinga n'uburambe mu gutunganya amatongo no mu kuvomera imirima, kuko muri bya bigo tuzovuga bisaba yuko tuzobitunganya kijambere kandi twongera tukabivomera kugira ngo naho imvura yoteba bitume tuguma twimbura.
Nino ngaha nyene duciye dusozerera amakuru twabateguriye kuri iyo nkuru ijanye no guhindura ingene abanyagihugu barima mu ntumbero yo kugwiza umwimbu. Dusozereye ko amakuru twabateguriye kuri radio Inzamba Gateka Kawe. Mwakoze mwese abariko murayatega iyo mpi. Bumvise niyongere nariko ndayabashikiriza, ndabifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu. Mugire n'impera ziyinga nziza kuri mwese.